inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe njuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Uyu munsi turasoma inkuru z'umusore w'umuyuda yitwa Danieli yari yatwawe i Babuloni ari imbohe nk'abandi. Izina Danieli risobanurwa ngo Imana niyo mucamanza wanje. Danieli ntiyatinya umuntu n'umwe kiretse Imana ishobora byose. Danieli ntiyatinya iby'abantu bomwiyumvirako. Kuri we igikuru n'iby'Imana yiyumvira. Danieli yarizera ibyavuzwe n'umuhanuzi Salomo kera aho yandika mu gitabo cy'imigani ku kigabane cya 29 umurongo wa 25 havuga ngo gutinya abantu ni ukwitega umutego ariko uwizigira Uhoraho azoba amahoro. Imana yahumekeye muri Danieli yandika igitabo kirimo amajambo y'inkora muti. Igitabo cya Danieli kirimo ubuhanuzi bwinshi butokwigenerwa n'ubwenge bw'umuntu. Imana yonyene niyimenya ibizoba muri kazoza. Raba ukuntu Danieli yanditse inkuru za kazoza k'amahanga menshi yo mu isi kandi akabyandika n'ayo mahanga atarabaho. Akarorero Danieli yaranditse ukuntu hazoza ubwami bw'abaperesi, abagiriki n'abaroma n'iby'abami bayo mahanga. Mahanga bazokora kandi byo yabyanditse hagisigaye imyaka amajana n'amajana ngo ayo mahanga abeho kandi nkuko n'abandi bahanuzi babikoze. Danieli yaranditse kukuza kwa mbere n'ukuza kwa kabiri kwa Mesiya. Danieli yaravugishijwe yuko igihe Mesiya azoza ubwa mbere azokwicwa atanzwe ku kimazi cy'ibyaha. Turabibona mu gitabo cya Danieli 9 ku murongo wa 26 ariko niyaza ubwa kabiri azocira imanza amahanga yose mu bugororotsi. Umviriza ivyo umuhanuzi Danieli yahishuriwe kuvyerekeye ukuza kwa Mesiya kwa kabiri. Turasoma mu gitabo cya Danieli 7 umurongo w'9 n'uwa 13 n'uwa 14 haravuga ngo nkomeza kwitegereza bakiriko barashyiraho intebe z'ubwami maze haza uwa mbere arabyagira imyambaro yiwe yera nka sheregi kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intare ama yera derere. Intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi by'umuriro kandi amakuru dumu yayo yari nk'umuriro waka uruzi rw'umuriro wiburuka ruva imbere yiwe. Ibihumbi n'ibihumbi baramukorera kandi amasinzi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe. Imanza zirashingwa ibitabo birazingurugwa kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize ntya mbona haje uwusa n'umwana w'umuntu azana n'ibicu byo kwijuru aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza aca ahabwa inganji n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe n'ingoma itazovaho kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura. Ubu rero kubera ko tutoronka umwanya wo kwinjira cyane mu byerekeye ibyiyumviro by'Imana nk'uko biboneka muri iki gitabo cya Danieli, turaza kumara umwanya twiheza inkuru y'umuhanuzi Danieli. Mu gice cya mbere cy'igitabo cya Danieli turabona ukuntu Nebukadineza umwami we Babuloni yatoye bamwe mu basore b'Abayuda ngo babigishe gukora ibikorwa by'ibwami. Yatoye abasore abona ko ari beza bateye igomwe kandi b'incabwenge bashobora kwiga bakamenya indome n'ururimi rw'i Babuloni naho byari bigoye. Danieli yari umwe muri abo basore umwami yatoye. Danieli rero atangura kwigishwa mu mashure y'i Babuloni ariko hakiri ku munsi wa mbere hari byateye amakenga Danieli umwami w'i Babuloni yari yashinze yuko abo basore bari mu mashure yiwe bategerezwa kunywa umuvinyu wa mbere wari wemewe kuryoshye kandi bakarya indya za mbere nziza ariko uwo muvinyu n'izo ndya byaba ari byaterekerejwe ibigirwamana. Ibyanditswe byeranda biravuga ngo ngo Danieli agira imigabo mu mutima kutazokwiyandurisha ivyo kurya by'umwami. Nico cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo nihumanye. Ibyanditswe biratubwira ukuntu Imana yakuye Danieli muri uko kuzazanirwa, ikamuhezagira kandi ikamuha ubwenge no gutahura byinshi. Niho ibyanditswe bivuga ngo nuko umwami aganira nabo, ariko muri bose nihabonetse uwuhwanye na Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye bagirwa abo gukorera umwami mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yabaza. Yasanga barusha abanyamareba n'abapfumu bose bo mu gihugu ciwe cyose ibihetangabo 10. Danieli kigabane cya mbere umurongo wa 19 kugera kuwa 20. Kubw'ivyo mu myaka hafi 70 Danieli yakoreye abami 4 batandukanye, kandi Imana yari kumwe nawe. Mu mwanya usigaye uyu munsi tugomba turaba inkuru yo mu buzima bwa Danieli yerekana ukuntu Danieli atamuntu yatinya atari Imana gusa. Aho inkuru yacu itangurira, Danieli yari amaze kuba umuntu akuze akora mu bwizigirwa ku kirimba cy'umwami agira 4. Umviza ibyanditswe mu gice cya 6 cy'igitabo cya Danieli ingene bivuga. Maze Dario abona ko ari byiza kugabanganya igihugu abaganwa 120 ngo bakwire igihugu cyose, kandi ashyira hejuru yabo abakuru 3 bo kubaganza. Umwe muri bo yari Danieli, kwari ukugira ngo abo baganwa babashikirize ibyo batoje ngo umwami ntagire icyo ahomba. Maze Danieli aba agakomeye kuruta abandi bakuru n'abaganwa, kuko yari mu bwenge bw'agahebuza. Mbere umwami yiyumvira kumwegurira kuganza igihugu cyose. Maze babakuru n'abaganwa bahera ko barondera urwitwazo rw'icyo borega Danieli kuby'igihugu, ariko bamubura ko urwitwazo na rumwe canke igitiriganye, kuko yari umwizigirwa ntaboneke ko amafuti canke igitiriganye na kimwe. Bukeye abo bagabo baravugana bati nta gwitwazo tuzoronka kuri Danieli, shiti tururonse mu byagezwe by'Imana yiwe. Nuko abo bakuru n'abaganza bakondorera ku mwami Dario baramubwira bati mwami nyaguhoraho, abakuru bose b'igihugu n'ivyegera vyawe n'abaganwa n'abacamanza n'abagabisha bagiye inama ngo hashingwe icyagezwe cawe no gushyiraho icyihanikirizo gihambaye ngo kumara iminsi 30 umuntu wese azogira Imana n'imwe asaba cyanke umuntu n'umwe atari wewe mugenzi azatererwe mu rwobo rw'intambwe. Nuko rero mugenzi shinga icyihanikirizo wisinye ku cyandiko cyacu kugira ngo coye kuzohindurwa nkuko ibyagezwe by'abamedi n'abaperesi bidahinduka. Nuko umwami Dario asinya ku cyandiko cy'icyo cyihanikirizo. Maze Danieli amenye kwicyo cyandiko cyasinyweko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye i Yerusalemu yamayuguruye akomeza gupfukama 3 ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira nkuko yarasanzwe abigenza. Bukeye babagabo barakondora basanga Danieli asenga Imana yiwe ayinginga, baraza bavugira imbere y'umwami ibya cyaci hanikirizo ciwe bati mbega ntiwasinye kucihanikirizo washinze yuko kumara iminsi 30 umuntu wese azogira Imana n'imwe asaba cyangwa umuntu n'umwe atari wewe mugenzi azoterwa mu rwobo rw'intambwe. Umwami arabishura ati narabishinze koko. Nkuko ibyagezwe by'abamedi n'abaperesi bishingwa ntibihinduke, baca bishura umwami bati ariko Danieli we wa mu banyagano b'abayuda ntaruha akubara mugenzi, ariko asenga 3 ku munsi. Maze umwami yumvise iryo jambo biramutuntuza, ashyira umutima kuri Danieli kugira ngo amukize. Yihambirira kuvyo kurokora Danieli gushyitsa izuba rirenze mugenzi baba gabo bongera gukondorera ku mwami baramubwira bati mugenzi umenye kwari icyagezwe cy'abamedi n'abaperesi ngo nta cyagezwe cyanki bwirizwa umwami yashinze yo hinduka nuko umwami abwira Daniel ati imana yawe wama ukorera iragukiza maze bazana ikibuye bacubika ku munwa w'urwobo bagihomako ishashara ayidomamwo ikimenyetso ciwe bwite n'ikimenyetso cy'abaganwa biwe kugira ngo ntihagire igihinduka mu vya Daniel nuko umwami asubira mu ngoro yiwe akesha ijoro ryose adafunguye atanivyo kumunezereza bamunzanira ntiyaruha agoheka ijoro rikeye mu mutwenzi umwami aravyukuruka agenda yihuta ajya kuri gwagobo w'intambwe ashitse hafi ya gwagobo Daniel arimwo ahamagara n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniel ati yewe Daniel musabye w'Imana nzima mbega Imana yawe ukorera na ntaryo yashoboye kugukiza izo ntambwe maze Daniel yishura umwami ati mugenzi nyaguhoraho Imana yanje yarungitse umumarayika wayo azibira iminwa y'intambwe ntacyo zankozeko kuko nabonetse imbere yayo ntagira igicumuro kandi nawe mugenzi nta kibi nakugiriye maze umwami acya aranezerwa cyane avuga ko bakura Daniel muri gwagobo nuko Daniel akurwa mu rwobo atanaga kwabu kabonetse kuri we kuko yari yizigiye imana yiwe maze umwami avuga ko bazana babagabo bareze Daniel babaterera muri rwarwobo rw'intambwe bona abana babo n'abagore babo zibasamira mu kirere zibajajangurana n'amagufa yabo nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe baba mu isi yose ati amahoro agwire muri mwebwe nshinze icyagezwe ngo mu bwami bwanje iyo bupfa bukagera abantu bahindire agashitsi imbere y'Imana ya Daniel bayubahe kuko iyari yo mana nzima iho rihangamye ibihe byose ubwami bwayo ntibuzokwigera buhangura kandi ingoma yayo izoshika no kwiherezo niyo irokora igakiza ikora ibimenyetso n'ibitangaza mwijuru no mwisi kandi niyo yakuye Daniel mumenyo y'intambwe amen uwumvise ivyo umwami w'umupagani yavuze amaze kubona ukuntu Imana yarokoye Daniel ikamukura mumenyo y'intambwe yavuze ati nshinze icyagezwe ngo mu bwami bwanje iyo upfa bukagera abantu bahindira agashitsi imbere y'Imana ya Daniel bayubahe kuko iyariyo mana nzima iho rihangamye ibihe byose ubwami bwayo ntibuzokwigera buhangura kandi ingoma yayo izoshika no kwiherezo mugenzi wumviriza kino kiganiro uratinya Imana ya Daniel kumbure urabaza uti mbega Imana ya Daniel ni iyihe Imana ya Daniel ni Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo Imana ya Daniel ni ya mana ya Mose na Dawidi Imana ya Daniel ni ya mana ya duhi ijambo ryayo gera ni ya mana yasezerana kuzotuma mwisi umucunguza zorokora abanyabyaha akabakura munsi y'ububasha bukomeye kurusha ubw'intambwe no kuvuga ububasha bwa Satani ububasha bwa Gehinomu Imana ya Daniel ni ya mana imwe y'ukuri ikibazo ni iki uratinya Imana uragomba guhimbara ukumvira ijambo ryayo Daniel yatinya Imana nicyo gituma atatinya abantu yashimye kurara mu rwobo rw'intambwe hako yokora ibibabaza Imana weho gute uratinya Imana urayitinya nkuko Daniel yayitinya uranka ubugaba nkuko Daniel yabwanse urakunda ijambo ry'Imana nkuko Daniel yarikunze cyanyu meze nkuko abana b'abantu benshi bameze bacuri kukuri bagakunda amahera bagasuzugura ijambo ry'Imana none uratinya Imana wakoze kutwumviriza Imana iguhezagire kandi ukomeze kwiyumvira ukuri guhambaye kuvugwa mu gitabo cy'imigani 29 umurongo wa 25 havuga ngo gutinya abantu ni ukwitega umutego ariko uwinzigira Uhoraho azoba amahoro
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 46 57. iyo woyi telefona ko mu manya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.